Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Kuri wa gatanu, urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwashyikirije igipolisi cy'u Burundi abaturage babiri b'icyo gihugu bafatiwe mu Rwanda bakurikiranyweho icyaha cy'ubujura.
Iki gikorwa rero gikwiriye guha ubutumwa uwariwe wese waba ufite umugambi wo kuzakora ibinyuranye n'amategeko agahungira mu Rwanda, ko u Rwanda rutazigera rucumbukira uwariwe wese wakorera ibyaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi.
Ubu ni Bwana Jean Marie Twagirayezu ukuriye ishami rishinzwe ubugenzacyaha muri RIB.
Rwanda n'u Burundi byamye ari ibihugu bivukanye kuva kera, kandi ibyo bihugu bikaba bihurikiye hamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyanke yo mu karere yishinze kurwanya ubugizi bwa nabi ndengamibe.
Uyu nawe ni komiseri Belte Gahungu ukuriye ishami rya polisi y'u Burundi rishinzwe kugenza ibyaha, ashima igikorwa agasaba ko imikoranire nk'iyo yakomeza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Mu gihugu cya Mali, igitero cyagabwe ku ngabo z'igihugu cyahitanye abasirikare 15 mu gihugu hagati. Naho muri Uganda, leta yahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe ategamiye kuri leta 58. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Mali haravugwa igitero cyagabwe ku ngabo z'igihugu cyahitanye abasirikare 15 mu gihugu hagati. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igitigiri cy'abandi batari bake barakomeretse mu mutego wakozwe ku modoka z'igisirikare mu gice cyo hagati mu gihugu ku munsi wa kane, nkuko bitangazwa n'igisirikare cya leta. Bombe yaturitse mu gihe izo modoka zariko zirarengana n'ingoho zica zitangura kwasana. Abakoze icyo gitero gushika ubu ntibaramenyekana. Icyo gitero cyabereye mu ntara aho intego za Mali, iz'Ubufaransa, iz'Iburaya hamwe n'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zijeje gucungira umutekano zimaze igihe zitana mu mitwe n'abagwanyi bakorana na leta ya Kiislam no mugwi Al-Qaida. Ibice biri ku mbibe hagati y'ibihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso birimo umutekano muke, ni mu gihe intagondwa z'abayisilamu zitera zongereza inguvu muri ivyo bice. Ibitero vyabaye mu myaka ya vuba byahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi, mu gihe vyatumye abandi miliyoni n'imiliyoni bahunga. Mu ntango z'uku kwezi k'umunani, abantu barenga 50 barishwe igihe intagondwa z'abayisilamu zakora ibitero mu mihana y'ahantu hatatu mu gice cyo hagati muri Mali.
Umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika gitanga imfashanyo avuga ko ibiribwa byo mu bihe bikomeye mu ntara ya Tigray muri Ethiopia bishirana n'iki cyumweru. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi ni we waduteguriye iyi nkuru.
Kucura ya mbere mu mezi 9 hari intambara mu ntara ya Tigray muri Ethiopia, abakozi bashinzwe gutanga imfashanyo muri iki cyumweru barabura ibiribwa byo guha miliyoni z'abantu bashonje, byavuzwe n'umuyobozi w'ikigo cy'ubutabazi cya Amerika. Samantha Power, umuyobozi wa USAID, ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga, ejo kwa kane yavuze ko USAID n'abafatanyabikorwa kimwe n'indi miryango yita ku kiremwamuntu yakukumbye ibiribwa mu kigega cyayo mu ntara ya Tigray. Intambara yatangiye mu kwezi kwa 11 hagati y'ingabo za Ethiopia n'ishyaka Tigray People's Liberation Front, TPLF mu magambo ahinnye, rigenzura iyo ntara. Ubwo bushyamirane bwaranzwe n'ibivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara bwaguyemo abantu ibihumbi kandi bwateje ibibazo byugarije ikiremwamuntu mu ntara imwe mu zikenye kurusha izindi ku isi. ONU yaburiye mu kwezi gushize ko abana barenga 100,000 mu ntara ya Tigray bashobora kuzapfa bazize inzara. Ejo kwa kane, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yahamagariye ihagarikwa ry'imirwano ry'ako kanya no kureka imfashanyo ikagera mu ntara ya Tigray.
Umubare w'abahitanywe n'igitero muri Burkina Faso wazamutse ugera kuri 80 nk'uko itangazo rya guverinoma ribivuga. Eugenia Mukankusi nanone niwe utugezaho iyo nkuru.
Icyo gitero cyabaye kuwa gatatu ubwo abarwanya bakisilamu bigabizaga ikamyo yari itwaye abasivili iherekejwe n'abapolisi hafi y'umujyi wa Arbinda. Nicyo gitero giheruka mu karere ka Sahel mu burengerazuba bwa Afurika muri uku kwezi. Abasivili 59 abarwanyi bashyigikiye guverinoma 6 na polisi 15 barishwe. Guverinoma hamwe n'igisirikari babivuze ejo kwa kane. Umubare w'abapfuye wari watangajwe ku ikubitiro kwa gatatu wari 47. Ingabo zishinzwe umutekano zavuze ko hanishwe abarwanyi 80. Urugomo mu karere ka Sahel ku mbibi z'amajyepfo y'ubutayu bwa Sahara rwariyongereye muri iyi myaka ishize nubwo hari ingabo 1,000,000 za ONU, iz'akarere n'iz'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Urugomo rwibanze mu bice bihana imbibi bya Mali, Niger na Burkina Faso rwahitanye abasivili 1,000,000 kandi rwakuye mu byabo ababarirwa muri za miliyoni kuva mu mwaka wa 2018.
Leta ya Uganda yahagaritse ibikorwa by'amashyirahamwe ategamiye kuri leta 54. Ni icyemezo rimwe muri ayo mashyirahamwe rivuga ko ari itotezwa rya politike. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo ngingo yafashwe ku mpamvu zitandukanye harimo kutubahiriza amategeko asaba amashyirahamwe ategamiye leta n'ayandi mashyirahamwe kutivanga muri politiki. Amashyirahamwe yegwa n'iyo ngingo arimo ayo ibikorwa byayo ari uguharanira agateka ka muntu. Leta ya Perezida Yoweri Museveni yarabandanije kuremera amashyirahamwe ategamiye leta mu kiringo cy'imyaka itari mike mu kwagiriza amwe muri yo ko ashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Ayo mashyirahamwe avuga ko ari itotezwa rya politiki. Mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze igipolisi cyarapfunze umuyobozi w'ishyirahamwe Chapter 4 Uganda kubera nebagura leta. Iryo shyirahamwe riri mu yahagaritswe uno munsi kwa gatanu. Yamara iryo shyirahamwe rivuga ko kuri hagarika biri mu mugambi wa leta wo gutoteza abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza. Perezida Museveni amaze igihe yagirizwa namwe mu mareta y'ibihugu byo mu burengero bw'isi, amashyirahamwe mpuzamakungu n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu ko akoresha inteko zijeje umutekano mu gutera ubwoba no gutoteza abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira demokarasi n'agateka ka muntu.
Fidel Niyongabo akomeze atugezaho inkuru ijyanye n'uko hari ubwoba ko abantu 52 baba bapfuye mu gihe umuntu umwe ari we warokotse ubwo ubwato bwari butwaye abimukira bwerekeza muri Espagne bwibiraga.
Iyo mpanuka yabereye mu ibahari Atlantic, umupfasoni umwe wenyine yarokotse yabwiye abamutabaye ko ubwato yarimwo bwari bwavuye mu karere ka Afrika mu ntango z'indwirangiye butwaye abimukira 53. Abari mu bwato butwara ibicuruzwa babonye ubwato utwaye abimukira ku munsi wa kane ku birometero 255 mu bumanuko bw'amazinga ya Kanari baca bagabisha abajejwe ibikorwa by'ugutabara byihutirwa b'igihugu cya Espagne. Umupfasoni yabwiye abamutabaye ko ubwo bwato bwari buvuye mu gice cy'akarere ka Sahara yo mu burengero kari ku nkengera ziba hari Atlantic, mu gihe abari muri bwo bari bavuye mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press rivuga ko abimukira bishyira mu bibazo bikomeye mu gihe baba bariko bagerageza gushika mu karere k'Iburaya baciye ku butaka no mu mazi. Bamwe muri bo bakaba batakaza ubuzima bwabo mu gice kiba hari Atlantike kiri hagati y'akarere ko muri Afrika mu burengero n'amazinga ya Kanari yegukira Espagne. Ibiziga bya benshi mu basiga ubuzima bwabo mu iba hari Atlantike ntizigera bitogwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira rimenyesha ko abimukira batari munsi ya 250 bapfuye bariko bagana amazinga ya Kanari mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'2021.
Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri iyi nkuru ibabaje iturutse mu Rwanda ivuga ko ambasaderi Joseph Habineza wigeze kuba minisitiri wa siporo n'urubyiruko mu Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi aho umukuru w'igihugu yakoresheje inama rukokoma yerekeye ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Ni inama yitabiriwe n'abacuruzi, abahagarariye amabanki, impuguke mu by'ubukungu n'abandi. Muri iyo nama Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye izo nzego zose gukorera hamwe kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho gutera imbere. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yakoranya kuri uyu wa gatanu i Bujumbura yerekana intambamye zose zihari n'umuti wotogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure. Icyo Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko yamaze kubona nk'intambamye n'ubukene, ugusesagura amatungo ya leta n'ibiturire. Kubwiwe inzahabu n'amabuye y'agaciro u Burundi bufise hamwe byocukugwa neza, amafaranga bivuyemo agashirwa mu kigega cya leta vyoterera intambwe ikomeye mu iterambere, atangazwa n'uko atari ko biri.
Mugabo vyose ndamaze kubona neza bihagaze ku kwanjanjwa bigahagarara ku bunebwe n'ahandi Imana yaduhaye ibikwiye. Ivyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama u Burundi butagira? Bifise ubutare, bifise isi, bifise abantu b'umutima w'ubwenge bashobora gukora bakiyumvira icyo bakora. Mbega tweho muri ibyo tubuze iki? Kenda by'Abarundi ibyo bakora mu mahanga ngene bafashe ibindi bihugu gutera imbere, mugabo mu gihugu cyabo bikabananira? Mvuga nti n'umutima w'ubwenge wahumirije. Dufise umuzirikanyi uhumirije, turi kumwe twese, birashoboka.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwaje mu parcel nawe nyene yitavye iyo nama, we wasanga hakibuze abahinga n'abashakashatsi bomera nk'abahanuzi mu by'ubutunzi bw'igihugu.
Ntidushobora gutera ibizafashe ibipimo kuvuga tuti PIB mu Burundi ubingana gute, umwimbu ku munyagihugu ungana gute, dushaka ko bijahiye abakeneye tuze tubingana gute. Ushobora gutera ibintu utavuga ati ngizaha kandi nifuza gushika. Ntidushobora kuvuga ngo umugwimbu wiyongereye, umwimbu wagenze neza, ibyo bintu ibicitse imvugo ya politiki. Hanyuma ikintu dusaba cyane ni uko konse ekonomike sosiyali n'umugwi uri wanditse ibyiza shingiro kugira abantu biyumvire cyane mu by'ubutunzi bafashe gutera ibintu. None urihe iyo ugifite indwara z'ubutunzi umugwi nk'uyu ugasanga ntaturi kurafasha kiboneka. Ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cyo tuba kizana amahirwe, ibintu byose biri mu bushakashatsi. Izi ngwane dufise haba mu by'ubutunzi n'igwara ry'abantu hari ubushakashatsi, kikadufasha kuza turatora inyishu zifatiye ku bwenge n'ubuhinga.
Iyi nama rukokoma mu by'ubutunzi yitabwiye n'abagwizatunga batandukanye, abatwara amabanki nk'ibanki nkuru y'igihugu n'izindi, abigisha muri za kaminuza, abahinga mu by'ubutunzi n'abandi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arakarira abategetsi batorohereza abagwizatunga mu guteza imbere ubutunzi.
Nicyo gituma twatunganije amakoperative kugira ngo abari mu guhingura nabo baze baronke ibyo bahingura. Abo bose bari ku kivi muguno munsi bambaza ngo isoko iri hehe? Mwebwe bagwizatunga mwaje ngaha, aba barimyi bamaze kuja ku kivi nimubahe isoko aronke abashorera kugira muhingure. Mwejeje guhingura namwe mube murarondera isoko iyo mushorera. Ntidukeneye umugwizatunga usanga ariko ari dodomba, yidodomba kwa tarose ivyo akeneye kugira ngo ashobore gukora icyo yiyemeje kubera ubushikiranganje bw'ubudandaji atacyo ariko burakora. Uno munsi saho kwicara abenshi mu bagwizatunga bose bidodomba bavuga batunga ubushikiranganje bw'ubudandaji bwa kuma bubaho. Ndabeshi kubera muraburindira mukabubura. Nagira ndabemerere rero ngaha imbere yanyu ko nibwa babwaranebwe ngiye kubusunika, vyase tubashire ku ruhande. Dusanze ari ubunebwe tuzoheza tumenge tubasunika. Ngira Imana umushikiranganje w'ubudandaji turi kumwe aho yabyumvise uko arakuze.
Iyi nama nkuru y'ubutunzi ni ya mbere ibaye ku butegetsi bushasha bwagiyeho ku mwaka uheze w'2020 bwemeza ko bwashize imbere umugambi wo kugwiza umwimbu n'ubutunzi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Kuri uyu wa gatanu urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwahererekanije n'igipolisi cy'u Burundi abagabo babiri bafatiwe mu Rwanda nyuma yo gukorera icyaha cy'ubujura mu Burundi. Bafatiwe mu Bugarama mu kwezi gushize. Umuhango wo guhererekanya abo banyabyaha wabereye ku mpaka wa Ruhwa uherereye mu ntara y'Ibitoke muri komine Rugombo mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yarahari.
Aba rero muri uyu mwanya Commissaire General wa Police Judiciaire y'u Burundi ngiye kwashyikiriza ku mugaragaro mwebwe muhagarariye Polisi y'igihugu cy'u Burundi abakekwaho ibyaha bavuzwe haruguru.
Uwo ni Bwana Twagirayezu Jean Marie ukuriye ishami rishinzwe ubugenzacyaha mu rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Hari mu gikorwa cyo gushyikiriza u Burundi abaturage babwo babiri bafatiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani bakekwaho icyaha cy'ubujura. Abo nabo ni Gerard Bizimana na mugenzi we Gahimba Regis, bombi bigaragara ko bari mu myaka iri hagati ya 20 na 30. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruvuga ko bafatiwe mu murenge wa Bugarama wa karere ka Rusizi binjira mu Rwanda bafatanwa amafaranga yibwe umucuruzi w'ibujumbura mu Burundi. Ayo ni amadolari ya Amerika asaga 400,000, amafaranga y'amarundi asaga 1,800,000 n'amanyarwanda asaga 200,000. Bwana Twagirayezu akavuga ko icyo ari ikimenyetso ku Rwanda rutazacumbikira abakorera ibyaha mu Burundi bakaza kurushaka micumbi.
Irererekanya rero rikaba rikozwe hashingiye ku bufatanye mpuzamahanga ndetse no ku bufatanye bw'ibihugu byacu byombi mu rwego rwo kurwanya ibyaha cyane cyane ibyaha ndengamupaka. Iki gikorwa rero gikwiriye guha ubutumwa uwo ari we wese waba ufite umugambi wo kuzakora ibinyuranye n'amategeko agahungira mu Rwanda ko u Rwanda rutazigera rucumbukira uwo ari we wese wakorera ibyaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi cyangwa ngo rukoreshwe nk'inzira y'abanyabyaha.
Ku ruhande rw'u Burundi Komiseri Gahungu Bertin ukuriye ishami rya polisi y'icyo gihugu rushinzwe kugenza ibyaha yashimiye iki gikorwa asaba ko imikoranire nk'iyo yakomeza.
U Rwanda n'u Burundi byamye ari ibihugu bivukanye kuva kera kandi ibyo bihugu bikaba bihurikiye hamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyanke yo mu karere yishinze kurwanya ubugizi bwa nabi ndengamibe mu ntumbero yo gukorana neza hagati y'ibipolisi byacu u Burundi n'u Rwanda. Abarongoye izo bipolisi uko ari bibiri baramaze guhura kenshi kandi baranashyize umukono ku masezerano yo guhana inkozi z'ikibi. Ayo masezerano rero kubandanya tuyashyira mu ngiro nk'uko muje kubikora. Tukaba twagomba kubasaba ko kubandanya dukorana neza mu guhana inkozi z'ikibi nk'uko mubikoze uyu munsi.
Igikorwa nk'iki cyo guhererekanya abakurikiranyweho ibyaha hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyaherukaga kubera ku mupaka wa Nemba Gasenyi uhuza ibyo bihugu ku gice cy'uburasirazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Aho u Rwanda rukaba rwarashyikirije u Burundi abarwanyi 19 bafatiwe ku butaka bwarwo biyemerera kuba mu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wa Red Tabara. Ibyo biragaragaza ubushake mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi wazambye kuva mu 2015 ubwo hageragezwaga ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi rigakurikirwa n'imvururu zavanye ababarirwa mu bihumbi mu byabo. Nyamara u Burundi bukomeza gusaba ko u Rwanda rwabushyikiriza abagize uruhare muri icyo gikorwa bose bahungiye ku butaka bwarwo kugira ngo bacirwe imanza. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kane minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Arangiyome Bunyoni yarayavuze ko bafite amakuru ahagije ko kizigenza w'icyo gikorwa ari we General Major Godefroid Niyombare ari ku butaka bw'u Rwanda. Yongera gusaba ko icyo gihugu gituranye cyamwohereza mu Burundi akaburanishwa. Ibigaragaza ko hakiri ibisa nk'ibihato mu izahuka ry'umubano rirangamiye n'abatari bake muri ba Rwanda rugufi ruturi imipaka y'ibi bihugu byombi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Tugume mu Rwanda urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Kalisti n'abandi bagera kuri 19 rwagombaga gusomwa kuri wa gatanu rwimuriwe ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa 9. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'America Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iki cyemezo cyatangajwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Inteko iburanisha mu rubanza yari Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, abaregwa bari muri gereza ya Mageragere i Kigali, naho abunganizi babo bari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Umucamanza yasomye umwanzuro ko batabashije kurangiza kwandika urubanza kuko dosiye yari ngari irimo abantu barenga 20 n'abaregenda indishyi 80. Umucamanza yanavuze ko kandi bahuye n'indi mirimo bityo ntibabashe kwandika urubanza neza. Uyu mwanzuro wasomwe abaregwa bose bari kuwukurikirana muri gereza usibye Rusesabagina utahagaragaye. Gusa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga kiri ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali, aho hari abunganira Rusesabagina barimo Maitre Gatera Gashabana ndetse n'Umubiligi Vincent Rorike, kugeza ubutayemererwa kuburanira mu Rwanda nta wundi mubunganira abaregwa wari uhari. Ijwi rya Amerika ryabajije Maitre Gatera Gashabana impamvu bitabiriye kumva icyemezo cyafashwe mu rubanza kandi bararwikuyemo.
Nuko tuzi ko ari mu bazafatirwa icyemezo.
Yego, ariko kandi kuba mwarivanye mu rubanza mukaba mwaje kumva icyemezo, nabwo umuntu yakwibaza impamvu.
Niba mufatiye icyemezo, nuko tubimenya.
Bitewe n'imyanzuro izavamo, Maitre Gashabana kandi yanasobanuye impamvu yazanye umunyamategeko w'Umubiligi bari kumwe mu rukiko yambaye imyenda isanzwe irangwa abunganira abandi mu nkiko, kandi kugeza batarabasha kunganira Rusesabagina mu nkiko zo mu Rwanda. Yari yabasha kubonana nawe?
Oya, ntabwo yashoboye kubonana nawe, kuko ntabwo azashobora kubonana nawe kandi ndumva azagendesha. Uyu mukabo niwe wakurikiraga dosiye y'uriya Rusesabagina kuva n'i Burayi. Hari ibyemezo byo byagiye bifatwa kuko yari yakurikiranwa n'Umubiligi. Ni muri urwo rwego rero bashatse ko iriya dosiye y'Umubiligi bakomeza kuyikurikirana hamwe n'u Rwanda. Ariko ndabona bitari gushoboka. Yaraje kugira ngo Kamema arebe n'umukiriya we amubwire aho ibyo Umubiligi bigeze.
Atashye batabonanye?
Ntabwo byamushobokeye.
Kuba babishyize mu kwezi gutaha byo mwabyakiriye gute?
Ubundi byari byaratukangaje kumva bavuga ngo bazarusoma mu byumweru bitatu, kandi ndumva nawe ubizi ziriya manga hari izindi tubonana bajya bafata amezi 6.
Mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Umubiligi Vincent yashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina ngo azamwunganire mu rubanza rwaregwamo mu Rwanda. Gusa urugaga rw'abavoka rwo mu Rwanda rwaje kumwangira rusobanura ko nta masezerano urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda bafitanye nabo mu Bubiligi. Rusesabagina Paul yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MSD ufite umutwe w'ingabo wa FLN. Uyu mutwe uregwa kugira uruhare mu bitero byagabwe mu Rwanda tukagamo abaturage b'inzirakarengane mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba. Yasabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha ashinjwa. Rusesabagina Paul aheruka mu rukiko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, aho yahise yikura mu rubanza ku mpamvu yatangaje ko nta butabera ateze. Muri uru rubanza kandi harimo Nsabimana Kalisti wise Sankara wahoze ari umuvugizi wa FLN. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi muri iyi minsi barimo gutaha kujya babanza gupimwa virusi ya corona mbere y'uko boherezwa. Byatangajwe kuri wa gatatu ubwo abarundi 460 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahaga mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Bakiriwe ku muhinga makuru wa gatatu bari mu miryango 103 nk'uko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana. Baciye ku mupaka wa Gatumba kavimbira Burundi buhana na Kongo rengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu y'Amajepfo. Nkuko abari bahari babwiye Ijwi rya Amerika, bari baturutse mu ikambi y'impunzi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Ubumanuko. Baciye bajyanwa mu ikambi y'agateganyo iri muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu Burengero, aho bazomara iminsi 3. Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yaje kubakira, yavuze ivyo abahunguka batekererwa.
Tubatekereye inzamuzi zo bamaze amezi 3 bafungura. Iruhande y'ivyo turaheza tukabatekerera n'udufaranga. Murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka 5 atari mu muryango abakeneye utuntu twishye, kuko mu byo tubatekerera nta rushinge rurimwo kandi urushinge rurakenerwa mu muryango. Nta gikwashu, nta mbugita, ntaki, utwo twose baraheza bagaca bikora kutwo dufaranga. Mugo kandi ayo mafaranga tubaha turaheza tukababwira yuko yoca bafasha no gutunganya ibijyanye n'ibyigo by'abana. Icyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe, n'urupapuro werekana ko ari umurundi ahungutse ubwo rupapuro weza rukabafasha gose kugira bashikire inzego za leta abashikire aho babakeneye ubufasha hose
Muganga Antoine Sindayiga ya nawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikanganje bw'amagara y'abantu yasabye ibihugu birumika barundi mu gihugu cyabo kubanza kwapima umugera wa COVID-19 aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga ari munzi ziva muri Kongo zishikira
ikiberewe nuko ingwara yaratwinjiranye maze kutwinjirana no kugeragezwa cyo kugwa aho hakujya aho baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze gupima kugira natwe twese ngatwe nge tubapime yocuba nka control kugira tubarundike mu banyagihugu
imenye imana twari gitata cyo gihugu kigeje gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Kongo benshi basanganwa amugera wa corona
uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Kongo turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus nivyo igihugu cyo Burundi cyariteguye kubavura kubuntu mugo murumva ko iyaba babitunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira abakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora cyo dufashije kurusha iyo miti irikira iravura abo bantu boyironke mu kindi gihugu ikavura barundi
abahungutse nka Jean Claude Ndubimana yahunza ba mu ntara y'abubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu cy'amavukiro uko niko yabwiye amenyesha makuru ahigara mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga
yo niyumva neza prema kuko imibereho narimbayeho narimbayeho nabi Kongo prema se nari nayihaze kuko nta mahoro nari bwayibone aha numva umunezero rwose urenze yuko nasice hano mu gihugu cy'amacano y'ubuki
umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yemeza ko ku ruhande rwa Kongo hakiri ikibazo gikomeye c'abarundi bagomba bisubiriza guhungira muri ico gihugu
umuntu urashobora kumubona ati wewe warahungutse mu kwezi guheze ukazibona arahungutse mu kundi kwezi ugasanga yari yahungutse yitwa Manirakiza Jamari n'akarorero canke yitwa Manirakiza Epipode n'akarorero akazoca ahunguka kubugira kabiri yitwa irindi zina mugabo ukabona ati yari wewe ariko kubera tudafise ubwo burenganzira bwo guca tugira icyo tumukojeje kubera abagengwa n'amategeko mpuzamakungu nta kundi turamwakira mugabo turabona ko habaye ubandi ubusuma kiraturaje ishinga kuko tubandanije muri iyo ntumbero impunzi z'abarundi ntizigohera muri Kongo ntizizigera zihera
kundwe kundwe iyo Burundi burakira avuga igihugu bahungiye mu bihugu bibanye n'akarere kwa mbere hakirwa avuye muri Kenya baza n'indege bagaca ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi kwa kabiri haza avuye muri Tanzania bagaca ahitwa Gitare muri komine Mabanda intara ya Makamba mu manuko ari kambi y'agateganyo mu gihe kwa gatatu hakirwa avuye mu Rwanda na Kongo bagaca ku mpaka ya Gatumba hamwe na Gatsenyinemba ku minsi ya kane hazubira kwakirwa abaturutse muri Tanzania binjiriye Nyabitare muri komine gisuru y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu arindi kambi yifata kibanza impunzi z'abarundi zikiri mu bihugu by'akarere ubona 2,274 birenga mu gihe amaze gutahuka kuva mu 2017 barenga 1,639 nk'uko ibitegerezo bya SR byo mu mpera z'ukwezi kwindwi guheze bivyerekana neto bimenya imana rero gutahukana impunzi yavuga ko leta y'u Burundi igiye gutangura gucura abarundi bahungiye muri Namibia eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatanu ku mugoroba tubagezaho amakuru ajyanye n'imikino na sporo biba biteganyijwe muri weekend na makuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean Claude Munyandinda
Umukirano cha basketball hasigaye iminsi 3 yonyine kugira ngo mu Rwanda hatangire irushanwa rya Afrobasket ruza amakipe y'ibihugu mu kicyo cy'abagabo. Ikipe y'igihugu Rwanda nayo ikomeje kwitegura urwo rugamba ikiri imikino y'igicucu yo kwipima. Nyuma yo gutakaza imikino 3 bakinye muri Senegal, abasore b'umutoza Cheikh Sarr ejo kwa kane bongeye gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Misiri amanota 72-69 mu mukino wabereye muri Kigali Arena i Remera. Ejo kwa gatandatu aya makipe yombi u Rwanda na Misiri azongera guhura mu wundi mukino. Muri irushanwa rya Afrobasket amakipe atandukanye yamaze gusesekara mu Rwanda ibihugu 16 nibyo bigomba guhatana amakipe agabanyije mu matsinda ane buri tsinda rikagira amakipe ane mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda Angola Cape Verde na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itsinda rya kabiri rigizwe na Tunisia Misiri Guinea na Repubulika Centrafrica mu itsinda rya gatatu dusangamo Nigeria Cote d'Ivoire Kenya na Mali naho amakipe agize itsinda rya kane ni Senegal Cameroon Uganda na Sudan y'Epfo ku munsi wa mbere w'irushanwa rya Afrobasket kwa kabiri cy'umwe gitaha hazaba imikino ine Tunisia izahura na Guinea isa ine n'igice za mu gitondo Misiri kazakina na Repubulika ya Centrafrica isa 7 n'igice kwera isa 12 z'umugoroba u Rwanda ruzahura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hanyuma Angola ikazakina na Cape Verde isa 3 z'ijoro yari Claude Munyandinda i Kigali
Inshuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.